Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri ngenekerezo rya gatanu mu myandagaro mu mwaka w'2025 tuti namwe bagenzi mwashimye kuri kira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye imwiriwe canke maramutse bivanye naho muherereye ni rya sango rya makuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingo nkuru zikurikira. Gervendra Kobucha yahora ari umushikiranganji wa mbere niwe yatowe ngo arongore inama mpenguzamateka ijegira byiwe akabari Generose Ngendanganya na Cotide Kampimbare. Abantu babiri bo muri site y'abateshejwe izabo mwirango ahahoze ari mu ntara ya Kayanza barafashwe n'igipolisi kuno wa mbere ku mvo itaramenyekana. Mwishyirahamwe ase Genocide Kirimoso bavuga ko abo bantu bahagaritswe badakurikijwe amategeko bagasaba ko borekugwa kuba bwangu. Abaja kurangura ibidandazwa mu gihugu cy'Ubushinwa bazohora bakoresha ifaranga ry'icyo gihugu. Ibyo biri mu itegeko ryasohowe n'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Ishyirahamwe Parseme risaba ko iyo ngingo yokwitonderwa gushyirwa mu ngiro ngo kuko idolari y'Abanyamerika ryahora rikoreshwa rifise akarusho kanini. Aya n'ayandi ni mu kanya sangikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Umugabo w'imyaka 60 azwi ku izina rya Miboro Eliphaze yaraye yishwe atemaguwe umugore wiwe n'umwana wiwe barakomeretswa mu mutwe. Ibyo byabaye muri iri joro ryakeye ku mutumba ndava mu gitero abagizi ba nabi babiri bitwaje imipanga bagize muri uwo muryango. Amakuru atangwa n'abajejwe intwaro n'igipolisi ngaho yemeza ko umwe mu bakoze iryo bara yaciye afatwa mu gihe igipolisi n'abanyagihugu baza gutabara uwundi nawe ngo aracarondegwa. Tuki mu gisata kijanye n'umutekano hari ikiziga cy'umugabo azwi ku izina rya Nzeyimana Clavier raturuka mu ntara ya Kayanza catewe kuno wa kabiri muri zone Buyenzi ku ibarabara rya gatanu nomero 33 mu modoka yarasanzwe ararira ni mu gisagara ca Bujumbura. Ayo makuru akaba yemezwa na Alexi Nikunda harongoye quartier ya gatatu ahatowe ico kiziga. Nikunda akavuga ko amakuru yahawe n'abari hafi yaho uyu mugabo yitabiye Imana ngo yahitanywe n'inzoga yitwa Kike ngo kuko yatashe aborewe ababwira ko ashaka kuruhuka. Kiziga cyo kikaba cyatowe muri iyo modoka ubu kikaba kiri mu bitaro Prince Jean Charles. Abateshejwe izabo babiri basanzwe baba muri site ya Gasenyi muri komine Rango yahoze iri mu ntara ya Kayanza kuri uno wa mbere barafashwe n'igipolisi ku mvo zitaramenyekana. Abandi bateshejwe izabo muri iyo site bavuga ko iryo fatwa ry'abo bantu riri mu itotezwa bakoregwa n'abarongoye paruwase ya Rango iyo site ibarizwamo kugira ngo bate bomuke bave muri iyo site. Inkuti baze mugenzi wacu Jean George Kibogora.
Kuko amakuru ava muri iyo site y'abatejeje izabo ya Gasenyi abitumenyesha ngo hari mu gatondo kuko no wa mbere aho batejeje izabo baza babona abapolisi baje gufata babiri muri bo Mirasa Nduwimana na Yusina Nimbona w'icyo gihe bakaba bari ko bakora udukorwa dusanzwe mu ngo zabo. Iyo hagarikwa ryabo ryatangaje abandi batejeje izabo bari ngaho kuko batigeze bamenya icyo bazira. Bibaza ko biri mu rukuri cyane bitotezwa abama bagiriwe n'abajejwe iyo paruwasi ya Rango. Iyo site isanzwe ibarizwamo abo bajejwe paruwasi bakama bama bifuza ko abo batejeje izabo bohava bakaje kuba handi.
Kimisi baratwembeje cyane. Iyo byane yabanye ko batwemeye bafashe umuntu yari kari mu toilet mu gihewe. Nuri yari kasobanya urugo nyine hano mu mundi nyine turasanga cyangwa se bajya mu gatanda cyangwa se ni ko yindi da tukurasa. Natumwe mu pati hano nga. So naba ko wagowe umwe yitwa Nimbona Yusuf. Kundi nawe ni ndewe imana merasi. Bafashe bayi mu gatanda. Kandi uriya byerwa ngo nibaye mu ndonye. Natumwe mu pati hano nga. So naba ko wagowe umwe yitwa Nimbona Yusuf. Kundi nawe ni ndewe imana merasi. Bafashe bayi mu gatanda. Kandi uriya byerwa ngo nibaye mu ndonye. Mu pati rago na ashaka kutudanira kajagara tuma abantu badukwa ngo arafisa abantu atuma so bashaka ngo duhunguke tubaze tubabwire mu idongo ngo yubirabye ibintu bagize iminsi badukorera kandi iyo muze mwaraba ukuntu mubidufasha mwo
abo batejwe izabo muri iyo site ya Gasenyi bidoga bavuga ko iryo totezo wagirirwa rigira imari hafi umwaka wose bagasaba abajejwe intwaro n'abajejwe ekiliziya katolika mu ntara gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano wabo ukingigwe Radio Inzamba agati kawe twagerageje kurondera abajije intwaro muri iyo komine yarango hamwe na Padiri Roger Ndayishimiye aduma kutuki muri iyo totezo ryabo kugira ngo bagire ico bayivuze kariko ntitwashoboye kubaronga
Ishyirahamwe rirwanya ihonyabwoko ase genocide cirimoso rivuga ko abo bantu babiri bahagaritswe hadakurikijwe amategeko rigasaba ko borekugwa vuba bwangu atatirinzwe gusaba iyo shyirahamwe ryanegura kandi ingene padiri mukuru wa paruwase Gasenyi yama araturubika abo bantu bateshejwe izabo mu ntumbero yo kubomora ishyirahamwe ya genocide cirimoso ributsa ko baba bahungiye hanze y'igihugu canke abahungiye hagati mu gihugu bose umutekano wabo ubwirizwa gukingirwa hakurikijwe amategeko mpuzamakungu abigenga twumvirize Terence Mushano cyegera cyo mukuru w'ishyirahamwe ya genocide cirimoso
twashaka dusabe patri mukuru wa paruwase Gasenyi asubize inkota mu bwubati areke kuguma hohotera abacika cumu bo mu 1993 aho bari baheje kugandagura ababo mu matongo bahoramo nyuma leta isha iwubakira aho nyine patri ashaka kubomora tubasubye kandi umusenyeri wa diyoseze Ngozi abarira uwo mupatiri areke guha guhohotera abacika cumu yubahirize amasezerano mpuzamakungu y'i Kampala yasinywe ku igenekerezo rya 2022 Gitugutu mu mwaka w'2000 bongere yisunge inama iheruka kuba hagati y'abepiskopi mu bihugu bitatu ari izo u Burundi u Rwanda na RDC abo bantu nta muntu atazi yuko bacutse ababo bashyize agahanga aho bagomba kubasubiza umutima ntubasubira mu nda nibabe barabarekera aho hantu rero twagira dusabe kandi leta y'u Burundi yubahiriza abo bantu baragowe nibareke kubacurira ahantu babe bararemeshanya murazi yuko hari n'abagwaye akabonge rero nibareke gusonga ibisi yibe bitegenze afungurwe atakiriwe kirasabwa
inzamba
inama nkibuzamateka yakuranye ubugira kabiri kuri no wa kabiri aho yatoye abagiye kuyirongora Gervais Ndirakobuca yahoze ari umushikiranganji wa mbere akaba yaheruka kurungikwa mu karuhuko kaba kukuruke mu gipolisi afisi pete rya lieutenant generale niwe yatowe n'abakenguza amateka bose uko ari 13 amajwi 100% ndira ko buca si mushasha muri politike yarabaye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu akaba yavutse mu mwaka w'1970 mu ntara ya Kibitoki cegera ciwe ni generose ngendanganya mu kukuruke w'ipete rya generale majoro mu gipolisi cegera cya kabiri akaba ari umufasoni Clotilde Kampimbare yahora arongoye igisata cyo kumenyesha amakuru mu nama nkenguza amateka na yo mu gisata kijanye n'ubutunzi ingingo y'ibanki nkuru y'igihugu yo gukoresha ifaranga ry'abashinwa yuan mu kurangura ibidandazwa muri ico gihugu ngo yo kwitonderwa gushigwa mu ngiro akamu gategwa na Fosendi Kumana rungu ishirahamwe Parseme uyu muhinga mu by'ubutunzi asaba ko banza hakaba ibyigwa ku nyungu idolari ry'abanyamerika ryahora bikoreshwa rifise n'akarusho k'iryo faranga ry'abashinwa
nyingo Burundi w'ubuze bwo gushaka uko barwa ko yuan yo kubanza kavuga kuti no muri ico gihe ayo mayuwari tuzura tuyaruka gute n'ubundi azoboneka dushora ibintu bingana gute mu Bushinwa exportation kugira ayo mayuwari yinjire mbega abashinwa baduhifashanya ingana gute hajya muri BEP nk'iki cya cooperation ku buryo bazosha bayitanga nyi mu mayuwari mbega abashinwa baratanga indeni ku Burundi bingana gute muri ibyo byo barabiraza mbega ingenzi z'abashinwa ziza mu Burundi gutembera mu Burundi za mayuwari zingana gute mbega abagwiza tuga abashinwa baje kuzana imitaha mu Burundi bangana gute imitaha yabo igana gute mbega abarundi bangahe babushinwa barundi kamaza mayuwan ngo barundikira bene bangakwira mayuwan acakora ngaha ibyo rero nibaza yuko ari ibintu byo guca baraba kuko nibyo byerekana yuko tuzatangira kagukangira kaboneke kuko n'ubundi ibyo tugura ahandi wane ibyo bitoro n'amamashini cyangwa n'ibindi haro byinshi dukeneye bitava mu Bushinwa urumva rero naho no kuraba rwagabira ikindi kandi nuko tuzi neza ko iyo balance commerciale ni ukuvuga udaraza hagati gudi na shine twabonye harimo igihengeri ubundi nibwo ushorerayo bike ugashaka kugurirayo byinshi urumva mu gihe ushorerayo bike ugashaka kugurirayo byinshi none za mfashanyo z'abashinwa baba bwose bazozana imitaza kuzuza icyo gihengeri kibuze bwo dusaga n'ubundi se uhabusa na rya dolari mu ndagu magiri hari mikino ko tumurabona Burundi bushorera hanze inzahabu cyane cyane bugashorera hanze ikawa uri kurabira mu itrimesi iheruka urabona yuko inzahabu zasumbije ikawa muravye mu katrim itrimesi y'umubumbi 2024 no kuvuga rero yuko iyo kawa irafise cifise kitanga muri exportation hagati ya 30 na 60 kwijana iyo mwimbu byo dushorera hanze ure twumvise ngo hari sosiyete y'abashinwa ngo ishobora gushaka gusaba kugura ikawa y'u Burundi nuko ko ya madovize ya madorari yahora aza mu ikawa ashobora gucaza ari amayuwani none ayo mayuwani azoheza nka kuri ibyo tugura mu nshara canke aho gahombo kavuye ku madorari kaza gasubirizwa gute ikindi naco berbe muri uwo mwanya ibyo bifite amareserve akwiye kugira ifasha amabanki komersiyali mbega ububiko bw'amabanki ay'ubudandaji buri hanze mu mabanki korespondante amahera amayuwani bafiseyo angana gute
Faustin Ndikumana akaba asaba kandi leta kugenda buke buke kuko iyo ngingo ishobora gusubiza inyuma n'ibijanye n'imigenderanire u Burundi bwari bufitaniye n'ibihugu rutura co kimwe n'amashirahamwe mpuzamakungu usanga bifasha n'ubunyene dukurikire Faustin Ndikumana arangwishirahamwe Parseme
nibaza tugiye twaraka ingaruka twubakoreye tayoge n'ibyo bintu buke buke kuko nicyo cyigwa cyategeza kuba cyasohotse cyerekana ayo tuzaza turahomba ibyo bintu bigiye gushorwa bushura ya mari waninjiye n'ahandi agahomba ku madorari kandi ikindi n'ingaruka ishobora kuba ni uko tuza gusanga leta itanguye kubwira abagwiza turumva bavuga ngo ibintu bategeza kugura mu Bushinwa ugasanga itanguye kumera nk'itegeko ngo aya mafaranga ya mayuwani dufite mu Tanzania ibintu tuza kubigura mu Bushinwa tugasohora amaliste canke bakubutira byo bica bituma umuntu atidegembya muri karita y'ibintu agura birasubiza inyuma cane igihugu hanyuma ikindi ni uko ushobora gusanga dusubiye muri bya bindi usanga igihugu kiguhaye imfashanyo nko ubushinwa bwaguhaye imfashanyo ngo ucabe kubwira tuti ko iyo mfashanyo tubiguhaye rero ibyo ugura byose ushobora kubigura iwacu ubigura iwacu ubigura mu Bushinwa kuko igihe mu mayuwani aho twavuze ko ari munsi yacu bikwija n'aya mareserve mu ndaye n'amayishanje hanyuma usanga Burundi rero bibaye nka zone ibaye imeze n'ingo ifatanye n'Ubushinwa kandi bufatiriza kwigura no ku bindi bihugu kuko n'iryo faranga ry'Ubushinwa niyo bazaba bari kontra ingene rivunjwa mu ifaranga ry'u Burundi iyi ni ingaruka ni bya geopolitiki urabona ibintu biri ku isi leta zumwe za Amerika iby'amabrics avuga ngo ibihugu bishaka gusa n'ibikura ku idolari naho babikomeye urabona ingene igihugu cya leta zumwe gihaguka kikashaka kwifatira ingingo Burundi rero guhagarara kuko urabona n'ayo mabanki mondiali n'ibyo bindi byose ibyo bihugu byinshi bifashe Burundi bisanzwe bifitanye imigenderanire ikomeye nicyo bita no gusida aho rero no kwagarira kuko nubundi hariho imfashanyo irenga 1,326 z'abarundi ari muri bije y'uyu mwaka mugabo atangwa n'ababayeri traditionnelle batanga amadolari igihe rero usanga imigenda itangwa guhunga abantu ugasanga izo mfashanyo ziragabanutse sinzi yuko icyo gihengeri usanga icyo gihugu cyose bagiciye gishaka kugikombla
Nyonga hadushe dusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese wonteze yombi ngashimira nabagenzanje umwese ugiti cibwa afuje kubatorokaniriza mugire aho mba mubahwe mubanye no byanyu nagahwana